mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Ni kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2020, Perezida w'igihugu cya Ghana Nana Akufo-Addo yatangaje ko igihugu ciwe kitazosubira gushorera mu gihugu c'Ubuswisse intete za kakao. Mu kuvuga ko Ghana iri mu bihugu bibiri vyimbura cyane kakao ku isi, izofata inzira yo guhingura kakao yayo, ivyo mu ntumbero y'ikongereza agaciro kuri ico gicuruzwa hamwe n'ukongereza amafaranga avuye mu igurishwa ryacu. Ghana ikorana cyane mu vyerekeye ubudandaji n'Ubuswisse. Muri iki gihe ishorera cyane inzahabu na kakao muri ico gihugu. Perezida Addo yatangaje ko igihugu ciwe kitazosubira kuzera ku vyerekeye gushorera mu mahanga ibidandazwa bidahinguye birimwo intete za kakao. Yamenyesheje ko bafise imigambi guhingura kurushiriza kakao yabo mu gihugu mu ntumbero yo guhingura shokora wenyene ubwabo. Kubwiwe ngo nta terambere ryo muri kazoza rishobora kuba kugiye guciwe haba mu gihe cyo hafi cyangwa mu gihe kirekire kiri imbere, babandanije kuzera ku mwimbu no gushorera hanze ibidandazwa bidahinguye. Perezida Addo afise imigambi yo guteza imbere igisata cy'abikorera utwabo cy'amahinguriro hamwe no kongereza umwimbu w'uburimyi kugira bifashe gutuma haboneka ubuzi ikivunga ku banyagihugu ku banyagana. Ashaka kandi gutuma igihugu cya Ghana kiba ikibanza gikomeye cyane gikorerwamo ubucuruzi mu karere ka Afurika. Kubw'ibiharuro bidatanzwe n'ibanki y'isi yose, Ghana ivuga ko yimbuye itoni 812 y'intete za kakao mu mwaka w'2018 n'umwaka w'2019. Cyo kidigiri cyaragabanutse umuntu akigereranyije n'itoni zigera ku 969 icyo gihugu cimbuye mu mwaka w'2016 n'umwaka w'2017. Cote d'Ivoire na Ghana nivyo bihugu vyimbura bibiri vya gatatu vya kakao yimbugwa ku isi yose muri rusangi. Cote d'Ivoire yimbura kakao inshuro zibiri kurusha Ghana. Ingingo ya Perezida Akufo-Addo y'ukutazera ku bicuruzwa bidahinguye hamwe no guhinguvu abanyagana mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu cabo izokwakirwa gute mu bindi bihugu vyo muri Afrika, nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye umushinga ntaheze none cyahinze umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere, akaba yarasohoye igitabo Le Développement Durable de l'Économie Burundaise et toi et le Nord etc. ari mu gihugu ca Canada. Twatumiye kandi Emery Pacifique agira neza umuhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko, afise kandi diplome yo ku rwego rwa Masters mu vyerekeye gutunganya no kuyobora amashirahamwe ayariyo yose ari mu gihugu c'Ubwongereza, hamwe na Pierre Clavence ngiyumva umuhinga mu vya politique yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Amahoro neza afite.
Yego, ntanguriye kuri we mushinga ntaheze none cyanze ikiciyumviro ca Perezida wa Ghana Akufo-Addo mukibona gute?
Ico kiyumviro kiranshitse. Mu by'ukuri basokuru bari babivuze neza. Baciye umugani bati abagabo barara kubiri bakarota rimwe. Uyo mukuru wa Ghana avuze ati twebwe abanyagana ndabasabye mwemere munyemerere ivyo twahora dushora mu mahanga bidahinguye tubihingurire iwacu, ari ivyamwa nka kakao, ari inzahabu ivuye mu kuzimu, ari n'ibiti, ibintu byose bidahinguye tubihingure iwacu tubishorere muri Afurika, tubanje muhiri wacu muri Ghana, muri Afurika no hanze. y'Afrika. Uwo ni wo mugambi mu vyukuri urashe ukwiye abasokuru bacu bari bazi ubwenge bavuga bati akimuhana kazi imvura ihise. Ntukigire wiyumvira ko hari umuntu azova inyuma y'urugo ngo aze guteza imbere urwo rugo rwawe. Ni wewe nyine urugo ufata ingingo zibereye kugira ngo uteze imbere urugo rwawe, maze uwo muhuye ati nkeneye iki, ati uwo bugifise, nawe uti naje nkeneye iki, uwo bugifise, maze mukaje inama n'ingingo ku giciro. Aho niho hari iterambere ry'ukuri mu gihe twikoreye twebwe nyene ibyo twimbura tukabiyungurura gushika ku rwego rwa nyuma. Aho niho hari iterambere ry'ukuri. Ndashigikiye rwose uwo mugambi w'umukuru w'igihugu cya Ghana.
Nawe Pierre Clavin Sengiyumva ico cyumviro cha president Addo cyo kutaguma igihugu ciwe kizera ku bidandazwa bya bivuye mu burimyi cyangwa mu masoko kama ari mu butaka bwa Ghana bidahinguye ko kubwiwe yatari inzira yo kubandanya mu kibona gute.
Yego jewe ndashimye gose ingingo mukuru yo gushaga na yafashe kuko ingingo ibereye ingingo vyukuri yerekana ko ubu bikubisa gashi muri ico gihugu buraraba ubutunzi bwabo ingene buriko buteza imbere abandi kuruta ko bubazaniye n'inguvu. Ni n'akaryo kandi kukuvugira kagohengira nk'izindi ndongozi za Afrika kugira ngo biciye nko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika birengera ibibereye vyokogwa kugira ngo ubutunzi Afrika muri rusange bukore kugira ngo habone iterambere ry'Abanyafrika. Ni ukuvuga rero yuko ibi bimugabo bizosaba n'izindi ntambwe nyinshi zizoterwa kugira ngo Abanyafrika batangure gucukura neza no gukora neza amahinguriro ashobora gutegura neza ibyo bita le produit fini, hanyuma ashobore mbere aho kubirumwika ari iby'abandi babanza gusubira gukora kugira babikoremwo ibibadandaza badushorera ko mu nyuma budusume, ahubwo mbere bibe uko Afrika ariyo izofata mu minwe ubutunzi bwayo, hanyuma igakorana urudandazwa n'abandi bantu ifise ibyo bashoreye bagura kandi bakayigura ku giciro cyiza, igiciro giteza imbere ibihugu byacu, gateza imbere mbere bose abantu bake nk'abadandaza bonyine. Murakoze.
Nawe ni muri Pacific icyo kibazo nyine mubona gute ibiriko bishyikirizwa na president wa Ghana Akufo-Addo?
Murakoze Fidel kuri icyo kibazo. Ubwa mbere nagomba ndamutabashinga ntaye dusangiye ijambo. Nk'uko babivuze nanje mbona yuko ari ingingo yaje hageze nimba hatari harengeranye muri Afrika, kandi ngaturaja kwigaruka ko burya si ingingo yoroshe gufata kuko isaba ubushake bwa politike bwo hejuru. Kuri jewe no vyita hamwe bigiye mu ngiro ko koba ari ukwikukira ku butunzi bwa Afrika ari naco gushika uno munsi tutarashikako, yoba ari intambwe rero ikomeye igana kuri uko kwikukira ku butunzi bwa Afrika.
Aravuze Emeriko sipata n'ingingo yoroshe gufata kubwanyu umushinga ntazeno niko mubibona mwo bisigura gute kubera nibintu bimaze igihe ubutunzi bwa Afrika bufatiye ku bicuruzwa bidahinguye bije hanze bikagaruka byahinguye bikagurishwa ku ibeyi izinze kandi navuye muri Afrika mu butaka bwa Afrika. Iyo ngingo avuze ngo ntiyoroshe niko mubibona?
Ntiyoroshe kuko avuze ati mu byukuri Afrika yari kukiye kuko baduhaye idarapo tuja mu mashirahamwe mpuzamakungu yose, ariko Afrika mu byukuri ntirigobotora ntirikukira. Afrika kugeza uno munsi turiko turavugana ni igihugu kikiri mu gikoroni cya kindi emwe kidatewe amazi. Kubona uno munsi tukishora mu mahanga ikawa, icyayi, ipamba nk'uko twayishora imbere igihumbi n'1962 hamwe twikukira, n'ubu ikawa niko tukishora. Umunsi tuzogira tuti ikawa ntizisubira kuyishora imeze gutya, tumaza kuyihingura tuzoyishora mu Swiss tuzoyishora mu kibanza cya Nescafe tumaze tuyihingure tugire neza ndetse kurusha Nescafe hanyuma tubone kuyishora aho ni Burundi aho ni Rwanda aho n'ibindi bihugu bidukikije n'ibindi bihugu byose byo ku isi bishora ikawa ntihagire igihugu na kimwe kisubira gushora ikawa kuko tuyishora ubu turahomba tuguma hahandi kubera iki kubera ko isi yacu ikawa irayinunuza kandi atacyo bidukuramo isiga igatituka iyo kawa ntago icyo tuyikuramo ariko abayiturangurira mu mahanga ikabatungisha gushika iyo ni ikawa icyo ni icyayi iyo ni pamba ibyo ni amabuye y'agaciro ava mu iwacu ayo n'amashyamba byose Afurika ifise byose ariko ibuze iyo ngingo yo kuvuga iti ivyo dufise byose tubihingurira iwacu hanyuma dushore ibidandazwa byahinguye gushika ku nshuro ya nyuma ubwo nibwo bwikukire bw'ukuri
akave asengiyumva ababona ko kitazoba igikorwa coroshe kuko ibyo bisaba ntabavuze ingingo ya ado baravuze ko ari ingingo nziza mugabo kubishyira mu gikorwa bitazokora ko nta buryo buriho butunganijwe ibikoresho amahinguriro ko naho bagomba gukora nk'iyo kakao bakayihinguramwo shokora bizosaba hari ibindi bikoreshwa byinshi mu guhingura shokora harimo amata aravuga n'isukari ukavuga ko ata hinguriro ahinguriro rikomeye gisata cy'amahinguriro akomeye y'amata ariho muri Ghana ibyo ntibizotuma ibiciro biduga ntibahiganwe neza ku masoko mpuzamakungu ya shokora nikihe mubona bazokora kugira ibiciro bigume hasi kandi ubwo buryo buboneke bwo gushyiraho ibyo no kwita infrastructure
kibazo bubajije harimo ibintu nka bibiri novuga birimo mu cyumba bishimye n'uburemere bw'iyo ngingo kandi bikaba bitumwa n'akamaro kayo ni akamaro kanini cyane iyo ngingo izozana iyo kugira ngo abanyafurika bashobore gukora ku nyungu yabo kugira ngo ibyabo ntibisubire kugenda mu minwe y'abandi bantu hama bigaruke bituzimba ariko kandi nagira mvuge ikintu kijyanye n'ubushake bwa politiki nk'uko ubundi two turavuga muri kiganiro two turaganiramo bitwa Mary Pacific nuko hatiza kuba ubushake bwa politiki hanyuma bukajyana no kurondera ibijyanye no gushyira mu ngiro imigambi ngiyi mishasha itari no kuba mishasha nk'uko uwo mushingantahe dusonera cyane Mutamani Sayenzi yavuze n'ibintu byari kuba byabaye kuva kera ntibishoboka ko bibandanya ubutunzi bwa Afurika ubandanya gufatwa nk'uko ibintu twabikora kuva muri myaka 62 ku ma independence bivuga rero ko hariho impinduka mu kwiyumvira iby'ubutunzi mu kwiyumvira mbere n'iby'ukwikukira kuko ntiwoshobora kuvuga ko wikukiye udashobora kugira icyo uvuga wewe nyine ingingo ufata ku butunzi bwawe ni ukuvuga no mu Kirundi barabivuga neza ko ngo utigaburira mu bisanzwe ntiyigaba cyangwa utigaba ntiyigaburira ni ukuvuga ko ubu hagiye kuba nibaza nk'ibiganiro bindi bizoba ku rwego mpuzamakungu cyangwa ku gihugu kimwe n'ikindi kugira ngo barabe abo basanzwe basangiye gukorana kuko nk'ubu yaba bavuze ko batazosubira gushora ibintu byabo mu Swiss ariko ngira ngo hariho n'ukundi bashobora kuzobikora kumvikana ubwo ingene bohanahana ubumenyi kugira ngo hasubire habe ibintu abo baswisse nyine boshobora guterera nk'icyumviro kuko barimwe mu batumye iyo situasiyo ibandanye imera gutyo ku kuntu ibintu bimera gutyo kuko baba bagumye barondera inyungu nibaza rero ko mu majambo make Afurika yose izobabonera akaryo ko gusubira kwibaza kwicara hamwe bakiyumvira neza hariho n'abari baragerageje imigambi mwimwe twarumvise nka NEPAD turumva n'ibindi bamwe bagiye mbere n'abapanafricaniste niko bavuga niko novuga bamwe abagize ama independence ya Afurika aho nyine muri icyo gihugu hariho umuntu yasonewe cyane yitwa Kwame Nkrumah yavuga nk'ivyiyumviro nk'ibi nyene uyu yamusikiriye kurongora igihugu muri iyi myaka avuga ni kuvuga ko Afrika iteza gusubiza ibintu ku murongo wayo atari gusa kwiyumvirwa ko nk'abantu bateze kutogwa mu ibintu bakagenda bikagenda banki y'isi yose igira itangure rero kugukora ikorana neza
n'ibihugu
byabyo biharuriye ku bantu bavyo n'inyungu zizoze ku bantu babo bivanye n'ibyo bashoye n'ibyo bakunyene bihinguri. Murakoze
Emery. Ingingo nk'izo zifashwe n'igihugu kimwe gusa ku bidandazwa ko si Ghana yonyene yimbura dufashe akarorero ka kakao igihugu cha Cote d'Ivoire kimbura inshuro zibiri kuyirusha ibihugu bidafatiye hamwe ngo bifatire hamwe izo ngingo ntibizogorana naho igihugu kimwe cyo wagifashe ingingo riboneka yo kugerageza ubwo bwigenge mu bijanye n'ubutunzi
ni kibazo ciza Fidel kandi nico gituma navuze yuko ari ingingo itoroshe gufata kubera yuko ngaha iyo turiko turavuga ingingo yafashwe muri context n'icyo nokwita context ngira umushinga ndaheze nayo niyo iyo ndusha iryo jambo mu kirundi umugabo uko ingingo ifashwe umwanya ifatiwemo n'ibiba biriko biraba ku isi birakwereka yuko hariho ibyo ubanza kuraba imbere yuko wibaza yuko uzoyishobora. Aha rero nshaka kuvuga iki ubwa mbere hoho turi ubu muri context bita le contexte du marché commun muri mondialisation aho hariho ibyiyumviro bigenda bihuhuta nk'umuyaga bibwira abantu yuko isto kigomba kubimwe ko aho utwaye ikintu atacu aho gikorewe atacu uzokironka hanyuma ku rundi ruhande ariko tukabona yuko abigisha ibyo bintu ari nabo bazi ingene bobo baproteja cyangwa bakingira amatoko yabo. Muri make isoko ntiryuguruwe nk'uko tubyiyumvira yuko bivugwa ko amasoko yuguruwe. Aha rero umukuru w'igihugu afashe ingingo nk'iyi abanza kuraba ibintu bibiri nyamukuru. Ica mbere nico twita les facteurs externes no kuvuga ibintu bishobora kuba imbogamyi canke bishobora gutuma ico kintu ashaka gukora kibaho bitavuye kuri we no kubanyegana bivuye hanze ivyo o agomba kubiraba. Ikindi agomba kuraba ni imbogamizi zindani zo hagati mu gihugu. Sinshaka gutwara ijambo abo turiko turayaga ndazi yuko tukumbure turonke umwanya wo kuvuga kuri izi mbogamizi. Niki Ghana igomba kubanza gukora, niki maze gukora, niki Afrika igomba kubanza gukora, ariko ubona nyene ku kibazo cawe wavuga uti ibindi bihugu Ghana si igihugu kimwe mu bindi byinshi, nivyo bija muri urwo rugendo rwo kurabira hamwe imbogamizi. Nimba Cote d'Ivoire ariyo ifise kakao nyinshi ikaba yoyo itabona ibintu uku Ghana ibibona, ivyo bizogira imbogamizi mbi kuri Ghana. Ni kuvuga yuko Afrika harakwiye ukuntu iyo haje ibi bintu twita market policies canke imigambi y'amasoko n'ingene amasoko yoremwa n'ingene ubutunzi bwo kubakwa muri Afrika, Afrika igomba kubikora mu runani kuko ibi batubwiye by'igihugu citwa Ghana n'ikindi citwa Cote d'Ivoire n'icitwa Burundi n'icitwa Nigeria bimwe bimwe banaremye bitabaho. Ibi bintu no kugira ngo ntidushike kuri iyi ngingo nyanigoye umugabo w'intwari yagerageje kwereka Abanyafrika yuko bakwiye kubikora. Murakoze.
Mushinge na ezano ni chainzi ibyo Emery Pacifica vuze nibyo ni kumubibona ko ibihugu byose byo muri Afrika bitegezwa kujya hamwe bigarwanira inyungu zavyo bivuga ijwi rimwe aho kuba igihugu kimwe kimwe ukwaco ari cyo gifata ingingo ukwaco.
Jewe ndimbira ko iyi ngingo uyu mukuru w'igihugu cya Ghana ubu yafashe n'ingingo nyamukuru ngenderwako ku byerekeye ibihugu byose byo muri Afrika, kandi si byo muri Afrika gusa n'ibindi bihugu byose biri mu minwe y'ibindi bihugu. Turi mu minwe y'ibindi bihugu, dukorera ibindi bihugu, ntidukorera Afrika ubu. Ntitumyokera Afrika ubu, ntitumyokera kazoza k'abana bacu ubu. Mu by'ukuri twese uko turi umuriyari n'abandi muri Afrika dukorera ibihugu byo hanze. Umuntu aragushorera ikiro ikizovamo ija chokola akabira kuya gakora masaha na masaha aho isi abitera ko ilikuwa tituka vyose biriko biratituka ariwe ari isi ari vyose bigatituka turiko turatitura Afrika turiko turaja mu bukene butasanzwe muri Afrika kandi dutunze ingingo yafashwe niyo yo kandi ifashwe mu gihe cyo ariko nguko aba banya kugira amahoro turiko muteriko turayaga iyi ningingo ngira kamaro ariko ngira kamaro niyo abo bari maso ari abasuwisi cyangwa abandi bari maso bagira bati ha 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 ibintu birahambaye ni ukugerageza ko atawundi muntu yosubira no kuryasama muri Afurika ashora kakao ashora ibiti ashora ikawa ashora icya ashora ikintu cyose ibi twahora dushora gutyo tukibikura mu mirima ngo tubanze tubiyungururira iwacu tubanze tubikore tubihe agaciro ibi mu gihe cyo gukorwa n'igihugu kimwe emwe icyo gihugu nticyotera n'intambwe na zibiri uwo muntu afashe iyo ngingo aca bumwansi bategerezwa kumuhotora izo sibuno nyene nguruma siko bamuhotora ingingo ningenderwa ko ni ngombwa ningenderwa ko ntawuzotera imbere nta yindi nzira yo gutera imbere iriho atari iyo ariko aho ntawutuma umwana
reka turaba batwandikiye bashikiza ibyiyumviro hari uwitwa Blaise Gahungu avuga ko Afurika yose ariko yayikwiriye gukora nk'uko icyo cyiyumviro cya Perezida wa Ghana Iradukunda Florian avuga ngo icyiyumviro cyiza n'ibindi bihugu ngo biboneraho n'uwitwa Poncien Sabushimike ngo yabivuze neza cyane ahubwo n'abandi barongozi bashigikire icyiyumviro ciwe witwa Ryan Muhirwa Nsengiyumva avuga ngo twari dukwiye kuzana umuhinga ngo abisobanukiwe mbere ngo akabanza ngo akagira commentaire kuri iyo proposition nibyo turiko turakora muri iki kiganiro reka tubandanye radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turavuga ku byashikirijwe na president w'igihugu cha Ghana avuga ko igihugu cyo kitazosubira gushorera mu gihugu cyo Busuwisi intete za kakao kuvuga ko Ghana iri mu bihugu bibiri byimbura cyane kakao ku isi so faster inzira yo guhingura kakao yayo ivyo mu ntumbero ukongereza agaciro kuri ico kidandazwa hamwe no kongereza amafaranga avuye mu igurishwa ryacu twatumiye umushinga ntahe Zenoni Chainzi muhinga mpanuza jambo yigenga ku bibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere akaba yarasohoye igitabo mu mwaka wa 2026 citwa Le développement durable de l'économie burundaise et toi et le Nord t'aidera. Mugihugu cha Canada twatumiye Emery Pacifique Kiraneza muhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko afise kandi diplome yo kugwego kwa masters mu byerekeye gutunganya no kuyobora amashirahamwe ariyo yose ari mu gihugu cy'Ubwongereza hamwe na Pierre Clavence Ngiyumva muhinga mu bya politique akaba yanonosoye n'ibyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari ibujumbura mu Burundi tugaruke kuri Emery Pacifique wari kuravuga ko ikibazo nyamukuru cerekeye ukugira urunani n'ibyo twariko turavuga n'umushinga wa Zenoni Chainzi rekara bivuga ko uwo bisigura neza we uko bibona kugira ngo Afrika ishobore kwikura iyo migozi irimwo yuko ubutunzi bwayo bufatiye kuri ivyo bicuruzwa bidahinguye bija hanze byagaruka bikagurishwa amafaranga atagira igiciro
yego murakoze ubisanzwe umaze kugira abayobozi bamaze gutahura kandi bafite ubushake bw'uko Afrika yihingurira ibiyimeramwo n'ivy'Imana yihejaje biri munsi mu kuzimu muri no hejuru kuko n'izuba n'ubutunzi muri ico gihe igikwirikira n'ukwiga neza ingene ivyo bintu bizogenda on policy level ni uhe mugambi wa politike wize neza kugira ngo ukwerekeye uko ivyo bintu bishoboka imbere yanje ngaha mfite uwo mugambi rero w'igihugu cha Ghana uravye n'umugambi bize imyaka myinshi cyane kugira ngo batebe babone yuko ubuhageze yuko bishoboka ntabwo ari mugambi nk'imwe tumenyeye ya propaganda abantu bavuga ngo tugakora ibigenda ibi ni ibintu Ghana abahinga bayo bize neza hanyuma abayobozi bararaba basanga birashoboka muri ico gihe rero igica gikwirikira nico twita policy rhetoric no kuvuga nubuye butumwa ugiye gutanga kubuye ubwa mbere ho abantu bibaja mu manaso bakumva yuko atayindi nzira atari uko abantu bagomba gukora ico kintu aho rero ni hahandukeneye ibindi bihugu kuko iyo rhetoric uyigize wenyene iyo mvugo uyigize wenyene nkuko umushinga ntaheze no yavuze ati barakuzingizosi nuko nyene inosi sahantu genda widegenje ukora ibyo ushaka inyungu z'abantu ni nyinshi cyane inyungu z'ibihugu ni nyinshi cyane muri inosi nkunda kubwira abantu nko mu ishamba iyo hageze ku migenderanire y'ibihugu n'amashyirahamwe kubera yuko umwe wese akwega yishirako ubwiye rero gufata umuntu yarazi yuko hari igihande kinini cy'ubutunzi yafashe wowe ukagenda kuzana imvugo ituma aca ahomba nk'ibice 80% by'ubwo butunzi yari amaranye imyaka irenga ijana afite mu ntoke muri icyo gihe harabaho ingorane mugabo rero iyo hamaze kubaho rwarunani rw'abanyafurika twavuze yuko ari umuriyaridi n'imiliyoni hafi 200 ubwo runani rwonyine ni isoko ikwiye muri icyo gihe ubuzi yuko zimwe mu ngorane ushobora kugira zo kubura amasoko ahandi muri afurika hoho ushobora kuyaronka ikindi nacyo uburonze inguvu twita inguvu diplomatike zo gutuma muvuga ururimi rumwe muri afurika yose muri icyo gihe n'ukwanta biramugora kuronka ingene akudestabiliza ingene atanigira mu meshi uwo mugambi muri icyo gihe ubufise novuga ubwisanzure bwo muri afurika buguha inguvu yo gutuma n'abandi bari gushaka guhagarika umugambi batakiwuhagarika aha rero hariho tap technique umuntu ashobora kuvuga zigomba kubaho kandi urabye uyu mugambi wa Ghana izo zose barazishizeho baranabonye yuko kumbure ntibizoborohera gushika bakora shokora kujya tuzizibuno nyine zikwire ku isi ariko batireka tubande dupfume dushika ku rugero rwo hagati abatugurira batugure shokora yamaze guhingurwa ikeneye kuja gusigwa karangi gatogirite neza gusa rero muri make ni ngombwa yuko habaho ubwira bwa politike ni ngombwa yuko bavyizwe neza vyapimwe wabonye ko abahinga bariho imbere yuko uvuga ijambo nkarirya nico gituma vyabatwaye igihe gusohora ijambo nkarirya
Well, Pierre Clave ansengi yumva ku vyerekeye bitwa ko mwariko muravuga ko ibihugu byo muri Afrika bikwiye kugira ijwi rimwe bigagira urunani kugira ngo bishobore gukingira inyungu zavyo hari amashyirahamwe yashyizweho ku rwego rwa Afrika hari nk'umuryango w'ibihugu bya Afrika hari imigambi mwacishije mwavuze nka NEPAD ni kuki gushika uno munsi iyo migambi yose ya Afrika myinshi itagiye mu bikorwa naho hari ibihugu bimwe bimwe ku giti cyabyo biko biragerageza ariko byose bidagiye hamwe nk'uko mwariko murabivuga inyungu za Afrika zizoguma ibihugu byo hanze inyungu zavyo zibigeramira izo nyungu mubibona gute
urakoze ngira imana ko muri aba twa turaganira arimo muhinga akomeye cyane numvize kandi nanezerewe ko avuze neza ibintu bijyanye n'ingene imigambi nk'iyi ishobora kuja mu ngiro ibintu byose umuntu abanza kuraba agakwiza ni ukuvuga ko si byaduka si ibintu byo kwadukana ngo umuntu avyuka avuga ati kuva ubu kuva ejo nzogira ibihe atabiteguye babiteguye rero ni byiza akantu nashaka kuvuga kajanye ngira umushinga ntahe zenoni sayenzi araza kubinuganza gato ni ukuvuga ko kuva independence ibaye cyangwa ukwikukira kw'ibihugu bya Afurika hariho ikintu cyabaye kibi cyane ni ukuvuga ko indongozi zari zagwariye independence ibivyumviro byose ibivyanse nyine nibyo bazize benshi baciye bapfa barishwa abandi ntibaronse akaryo kugira ngo bashire mu ngiro ivyo bari bariyumviriye co bita kubona ibintu canke vision uwo mu kirundi mbere hari n'abavuga ngo ni imbono ni ukuvuga ko twasanze abantu baronse ayo kwikukira n'iryo jambo mbere sinaryiza kuko umuntu ateza kwikukira hanyuma abari badutwaye nayo kwikukira baca baravuga umunsi umwe ko bayisubiza mugabo bayisubiza atandongozi zayo ni ukuvuga rero ko uwo munsi ikibazo oba ka hafi ni ukuraba mbe nimba ariyo bihindutse mbega ejo abantu bazoba bagomba kugupisha cyimviro bego ubwo kizokora bego ubwo bizero ukuvuga ngo nukuraba yuko ibyatumye ingorane zarabaye kera umunsi bitazoma none cyimviro cyashyizwe na Emery Pacific nukuri nukuraba yuko Afrika ubona karyo kukuza hamwe nkuru nani kuko igihugu kimwe kigira ingufu umugabo n'ingufu nyene y'igihugu kimwe ariko hakwiye kuba umugambi muzima hari ikiganiro kimwe nigeze kuvugamwo umunsi umwe ngo biragoye kumva ko ubumwe bwa Afrika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rishobora kugira ibintu bikomeye cyane bibishika ko kandi hakiriho no kutigenga no mu kuvuga no mu gukora ni ukuvuga ko abatanga uburyo imishahara kenshi usanga ari amashyirahamwe y'i Buraya kenshi imigambi imwe usanga ishyigikiwe na Amerika aba muri ivyo bijanye n'izo nteko mvamakungu usanga barungika mu bihugu ahari intambara ni ukuvuga ko Afurika irakwiye kwicara nk'uko Emery yavuze bakaraba ibikenewe bakaraba ingene babirondera uburyo bwose bukenewe ni ukuvuga ko Afurika ikuza kuva iki kiringo twasize kuvuga ibintu byose ko tugiye gufashwa ngo twazise imigambi myiza mu twaburyo bitasubira inyuma ngo mvuge nkari ageze aho mbere y'uko intambara ziba simvuga ibihugu bindi kera Zimbabwe yari itunze yari ifise n'uburyo mugabo ikibazo cyamu kibera he kibera ko mu bihugu kimwe kimwe kitagira ubushobozi kitagira ububasha bukwiye aho guhari naho acaba intwaro tabi ntambara akabura uhagarara umwanya wose hanyuma rero agacya bikazo cy'uko atarumwe ruzima rubaho nta inspiration rusange rero ibintu byose bigoye umuntu wese agenda ukwi ugasanga mu nyuma harabaye ingorane mu nyuma harabaye ibibazo abantu byarano bananiye ko bashika ikintu kizima ubu rero nakaryo ni ikipimo afigiye kwipimira ko irabe yuko by'ukuri bashobora kuvuga rumwe bakazogira ijwi rimwe hanyuma bakavuga bashyira mbere imigambi y'abanyagihugu babo uwo muri yari n'amajana bakeneye kurya bakeneye kubaho bakeneye kuvugwa rwose ibintu gusa bivugirwa hejuru mu bya politiki ariko n'ibintu bikwiye kuja mu iterambere ry'imico mu iterambere ry'imibano mu iterambere ry'ubutunzi kugira ngo umwe wese muri uwo muri yari agire ikimubeshaho kandi kiraho mu gihugu byo mu gihugu hariho ibikwiye hari ibitegwa hari inzara hari ibitoro hari ibyo byose muri Afurika itunga byinshi duhagarike rero rijya ritanga umushongereza ngo muhezagire ibihugu bya Afurika kuno avuga ngo nguko iyo habonetse ikintu ashakangura intambara n'indyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
baravuga ko yacitse nk'umuvumo amatungo kama ari muri Afrika akakamaro agirira Afrika uko mwako mubivuga abakwikirana ibintu ngo atere intambara ibintu ahubwo bigasubira inyuma ntiyabiterambere aho kuba umuhezagiro nibyo nashaka mbaze umushinga ntaze none cyayinzi kuba abavuga gutyo ko amatungo kama ari mu butaka bwa Afrika yose twari ko turavuga yofashije iterambere yacitse nk'umuvumo bizofata iki kugira ngo ayo matungo ashobe kugirira kamaro Afrika tubandanize ku byo twatumaze kuvuga
jewe ndimvira ko hariho iyi nzira uyu mukuru wa Ghana yerekanye ku isi imbere ya mpuza makungu niyo nzira imwe gusa iriho kandi yabayeho nuko igihugu cyose ahantu hose
wewe uvuze uti jewe nshaka ko itunga ryanje kama ndariha agaciro iwanje hanyuma ngashora mu makungu ibishorwa bifise agaciro gahanitse kubera nabihinguye neza mu mategeko nakurikije amategeko yangenerwa byose ngibi ivyo nivyo abashinga ndaye babivuze bisaba ko wewe wikebuka ukirabuki ukigera wewe nyene ukavuga uti jewe ndafashe ingingo ariko si kuyifata ngo warose oya kai kanini kwa bigenjeje muri gana baravyize barabisubira barabicekera ariko ingingo ningira kamaro igisigaye rero nuko gana na Cote d'Ivoire turote gatoye gana Cote d'Ivoire bifise mu minwe ngira ngo bibiri vya gatatu vya kakao yimburwa kwisi ngo mu gihe hogira uwo muri nka president wa Taranawe yogira ati nanje ngira ngiye nka mwene wacu uyu umubanyi wanje urazi ko kera basogokuru bavuga bati utagize nk'uwiwe ahavagira nka murundi eshe nka watara yogira ati ngire nka mwene wacu agafata iyo ngingo muri icyo gihe bica vyoroha ibyo bibiri yogira biti iyi ngingo niyo tuyifate maze umwimbu bashora mu mahanga bakabushorera abanyamahanga ariko batarawuyungurura tuyungururire ngayi wacu wewe ushorera iyo kakao yawe iyi ihinguriro turigire rusangi aho tuzoyishira tubije inama abahinga bariho maze bagafata ngiyo ngingo yibanze ngenderwako y'umushinge ngo nyakugira Imana turabana turi hafi na hafi bizotworohera ntituzojana ibi twimbura bitarayungururwa bikiremereye cyane tuzoyungururira ngayi wacu dushore ibifise agaciro Ghana na Cote d'Ivoire bizoca bivyorohera vyombi ariko ntivyoroshe
biroroshe
ibyo ni ibyo kuri ibyo bavuze abo bashinga ntaye ubu nko muri icyo gihe mwoca mubona amahanga yunama n'inkuba zasirana ariko ivyo ningenerwa kugira ngo abanyafurika batugumye gutya ni bibi rwose ibintu turimo ningenerwa hariho abantu batanze amaraso yabo Nkrumah n'abandi abo bose bapfuye barumumba barwagasore benshi bazize ubugabo
tubandanye reka ngaruke kuri wewe Emery Pacifique hari n'ikindi kibazo no kuri ibyo bidandazo bidahinguye usanga ibihugu bivyimbura nko muri Afrika bidafise n'uburenganzira bwo gutegekanya bwo gushiraho ibiciro kuri ibyo bidandazwa ibyo biciro ugasanga bishigwaho n'ibyo bihugu by'ibihangange ibyo bidandazwa bibagiyemo bidahinguye icyo si kindi kibazo gikomeye cyane kiyongera ku byo twariko turavuga
iki ni kibazo gikomeye gose kuko ni kibazo cy'ibyo ubutunzi gusa ubundi nuko abantu kenshi abanyafurika turaba mu by'ukuri ikitubakiye enda kwereke isi ingene yubatse ugutanze imbere aratambuka akazibira inzira ukahashika ugasanga aho bariyeri ukabanza kubomora iyo bariyeri kugira ubandanye nawe akaba ariko aragenda rero ingene iyi si yubatse dufatiye ku by'amasoko n'ubutunzi gusa ibi bihugu byadutanze imbere mu iterambere birazi neza yuko isoko ariryo terambere isoko anshaka kuvuga iyo ufashe ikintu ukakijana ukakidandaza uronka amahera iyo ufashe ibintu ukabihingura muri izine ukabisohora uronka amahera gutyo niho ukreya ibyo twita middle class nini ni ukuvuga abantu bafise babayeho hejuru y'abakene ndabivuze mu Kirundi sinzi ko ari byo hanyuma abo bantu nabo iyo babaye benshi nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko igihugu kiriko giratera imbere kuko hacabaho icyo twita purchasing power ni ukuvuga ubushobozi bwo kugura ibintu ibyo rero abo ibyo bihugu birabizi ikintu cya mbere bagerageza kubuza ko kiba niyo middle class yuko ibandanye banibwo babigira gute iyo ufashe ukagenda ukarima reka dufate umupeyiza cyangwa umunyagihugu wo mu mugamba arimye icyayi jewe iwacu turarima icyayi icyayi ugiye ukaraba akazi kari muri kijya cyayi hanyuma ugacugenda ukaraba ukwezi guheze amahera bakubwira ngo aya niyo mahera ukwiye ngo iminsi wiriweyo uri kurakora ibyo ukora byose ngo niyo mahera ukwiye hanyuma ugacuza ngaha tuba ukaraba akantu katagira uko kangana k'icyayi amahera akagugu uca wibaza uti none ninde yashinze iki giciro c'iyi yokshati ngaha mu Bwongereza kibe kiri kuri aya mahera hanyuma umurimyi ari mu mugamba mu ijenda igisodi nawe ntashobore kuronka ku kwezi amahera aciye akabokse k'icyayi ko ngaha mu Bwongereza bipfira hehe rero bipfira ku mategeko menshi ubu ariho ku isi aba bantu barabonye igihe Afurika yari igisinziriye bashyizeho amategeko Afurika nayo isinya ihumirije muramwumva ibintu byitwa ishyirahamwe mpuzamakungu rirabi by'ubudandaji naye ndakubwire yuko hari abantu biyumvira yuko akazi kajya ari ako gufasha gusa bihugu bikenye kugira ngo nabyo bishobore kudandaza akazi nako kuraba neza yuko ahubwo ibihugu byene kurishyiraho inyungu zabyo ziguma ziri ngaho kubw'ibyo bakubwira bati icyayi twebwe uko mu kirima kose ko mushaka kose ntidukeneye kumenya umwanya bibatwara kandi murazi yuko amahera ingene bayevariyo ku mpembo ni ku mwanya mu bundi n'inguvu bitwara ariko bagira ati twebwe umufuko w'icyayi tuzoyugurayo nimwe mwimenye ingene muvugana n'abantu banyu mubahemba mutabahemba ibyo ntibituranga umufuko w'icyayi ni Afurika n'ibindi bihugu bikenye niho honyine muri logique twita le principe économique de fixation des prix niho honyine wewe ugura ari butegeka amahera uja kumpa jewe na danyikidandaza ibyo bintu nibara kubona abayobozi bacu muri Afurika babiraba bagakoma amashi bakabyemera aho byakabaye kugira ndakudanira ikintu cy'umbwira uti rero je iki kintu cawe sinene kumenya ingene wakoze n'ibiki ndaguhaya niyo mahera ukeneye ugaca wemera gu kandi ufite uburyo bwo gutuma ibyo bintu bihinduka hamwe muroye hamwe mwese turazi yuko bishoboka kuko muri Asie do l'Est barabishoboye baranegosiye ubu barafite droit kuvuga ati ibi biciro muri ko muraduha ntabyo twemera
ntabaciriyemo ku bwanyu bijyanye na Afurika icyo cyiyumviro sinicyumviro byo shaka ryo kuja hamwe bakaganira ibyo biciro ntimuribona muri iki gihe
iryo shaka ntaririho kubera ibi nakubwiye hari ibintu byitwa diplomasi souterraine usanga ibihugu rutura bica inyuma ugasanga ndavuga nk'akarorero hari igeze kubaho gushaka kuvuga kuri ibi bibazo mbere harabamo n'amashyirahamwe mpuzamakungu amajanse de nasiyo zinavuga ati yadufashe ibyo muri Afurika biduzijwe kuri ibi bintu icyo bakora baragira ibintu byinshi bakakwereka yuko ibintu biriko biratera imbere urazi yuko ubu turiko turavugana iryo shyirahamwe ritwarwa n'umunyafurika ariko wibaza uti none kwishyirahamwe ritwarwa n'umunyafurika abanyafurika akaba aribo babohewe amaboko imugongo n'ibiciro badashobora kwishyiriraho ni kubera iki atawubahuka ngo avuge ati tugira duhamagara inama mpuzamakungu y'ibiciro dusubiremo ibi biciro batugurira ko sibyo ibyo rero uwo bivuga byovuga abagenya kuko n'ibintu byosamwe ya munini nagira gusa kugira ngo mvuge aka kantu kuri twe ko turavuga ko bya Afurika n'ingingo y'umukuru w'igihugu cya Ghana nagira ndababwire yuko isi yose irazi yuko l'industrialisation guteza imbere ibi by'amahinguriro bya Afurika niyo nzira yonyine izokura Afurika mu bukene ibibindi byose batubwira ijewe narakoreye amashyirahamwe mpuzamakungu atari make ndazi yuko par example amahera ava muri Afurika agenda hanze muri bihugu bitunze ni menshi kurusha amahera afashishwa Afurika bitwita foreign aid imfashanyo mpuzamakungu wasigura guti mwene abanyafurika tuvuga tuti uyu muntu turamuhaye amahera hanyuma nawe naca dusubiza inusu yayo ubwo rudandazwa rwuba ruhagaze kuri inusu niyo nzira yonyine abahinga benshi bakubwira bati ni industrialization all decline Afurika iteza guhitamo uko umukuru w'igihugu wa Ghana yahisemo gushyira imbere iterambere turazi neza yuko muri 70 amashyirahamwe yo muri Afurika
yari bice bitatu kwijana by'amahinguro yose yo kwisi. Ubu uturiba turavugana ni gice kimwe n'inusu mu myaka 40 kwanje inyuma. None ibyo bintu umva tubikigura gute? Murakoze.
Murakoze. Nawe Pierre Claver nsenge yumva kuri ivyo Emery Pacific ari karavuga ko inzira yonyene iterambere izoba guteza imbere igisata c'amahinguriro Afrika bitegereza Afrika bakababona ko mu gihe ibihugu biteye imbere by'Uburaya na Amerika byari bikiri imbere y'ico kiringo giterambere rikomeye riboneka mu vyerekeye amahinguriro mubona bizofatikiye kinganiki Afrika hariho imigwi ibiri bitegereza Afrika haraba imigwi yabo bita afro pessimist badafise icizere ko ibintu bizohinduka mu bihe abantu babona byavuba cyanke nibiri imbere kubijanye n'iterambere mu gihe ico gisata kidateye imbere n'abandi bita ba afro optimist bafise icizere mwe kubganya muhagaze muri iyo migwi iri
nagira vuge nti ndizera ko ibintu bigenda neza ariko kandi hariho ibimenyetso bimwe bimwe nanjye mbanza kuraba kugira ngo nemeze by'ukuri yuko uko ndavyumviriye bizogenda neza. Hariho rero imigambi myinshi yabayeho nk'uko bavuze n'abandi itakunze kandi no kuraba neza ndakunda naje kubiganira n'abantu abantu b'Abanyafurika turakwiye kumenya ko isi irimo competition abantu ntibicaye bariko bararaba umuntu wese agerageza nibwo abantu bagiye ngo muri bijya buhinga kurwana abantu arakuraba karaba aho usa nk'utitunganije neza akaba ari hagukubita ibyo rero nibaza ko byarabaye imyaka myinshi ugabo ungira aho gukubita ntihakiri hanini cyane ariko ahubwo hariho n'abaje ngira barahindura imikenyuro y'ibihugu bimwe bimwe bikunda gukubita imyereka Afurika ndiko ndaraba nk'Ubushinwa ingene citunganije kirarondera ibyo kidandaza byo gishora hanyuma kirikukira niko novuga mu buryo bwa ekonomi ufatiye ku bindi bihugu nubwo ko umunsi muramaze kumva baravuga ibihano bafatira Bushinwa muri icyo gihugu murimwo muri Amerika cyangwa imbere naho mu Bwongereza mugabo Abashinwa bo byo ntibibakindege kuko barafise ibyo bateguye byabo badandaza bashobora no muri Aziya muri kariya karere barafise ubu Abashinwa abantu babarondera ko icyo bashobora kubaha n'icyo bashobora kubarusha ubu rero ngira ndakwishure nkubwira ndi Afurika iracyafise urugendo rurerure kugira ngo no mu burongozi bwayo no mu mapriorite mbere ibintu bitangura by'ibanze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bavyiyumvire au niveau ya superstructure yayo nk'ibintu bizoteza imbere Abanyafurika biroroshe yuko nko mu bihugu haba ibiturire kenshi niko Abanyaburaya cyangwa Abanyamerika bafata Afurika yuko bashobora gufata umuntu umwe bakamuha amahera makeyi hanyuma akabahebera ibisigaye ibyo ningenzi tagikunda kuko hari isigaye hariho mbere ni mu butunzi imwe ni ibihugu bisigaye mu mashyirahamwe ishyirahamwe riri muri Amerika rifatanya n'ibindi riri muri Afurika basanga biriko bikorana ikintu kimwe urumva izo nyungu mbere ayo mabanki yo hejuru yashyizeho n'ayo mashyirahamwe ya commerce au niveau mondial naho bavuga ngo isigaye twabona umunyafurika uca wibaza uti none umunyafurika ugira agiye kugira agire neza Afurika cyangwa yagiye kugira akore neza mu migambi y'iryo shyirahamwe rigenze neza ni ukuvuga ko iryo shyirahamwe ritahindura imigambi naho Afurika ifise kazoza keza izoza izanye mujya mudana asigaye arongora OMC nabishimye ko ari byiza ngo sinubwira abantu ngo shyira agati mu ryinyo ngo ejo bintu bigiye kugihinduka ngo bigiye kumera neza igiye kuba iyindi sisi imeze neza itagiramo ibibazo ahubwo ni igihe tugiye dutangure urugamba rukomeye urugamba rwo kumvishanya ko Afurika kujya yahora kera kuko kera Afurika yahora isengera ku mugozi umwe inyungu zazanye n'amafaranga zadushize mu gihe aho umuntu wese agomba kwikumira ko rero tuwifuze ko kuko uyu muperezida wo muri Ghana azobera akarorera abandi agafasha mugabo abantu bamenye yuko bitagiye koroha ashoboka ko mu minsi imbere ashobora guhinduka mbere n'ibintu byinshi mu matwara ya Afrika ngo uwo mugambi ukuja hamwe uburizwemo
murakoze yego umushini ntayahize no ni cyenzi namwe kuri iyo migwi ibiri bamwe bafise icyizere n'abadafise icyizere kubakurikirana ibyerekeye Afrika mwe muhagazehe mufatiye kuri ico gitabo mwanditse aho muvuga ku kwiterambere mukavuga n'ibyerekeye Afrika ko etwa erosia tedera novuga ko mwashatse kuvuga ko mu rugo gwiwe umugabo ategeza kwiyubakira urugo gwiwe imbere yuko azera kubivuye hanze kubona Afrika ikizera hanze ku bintu byose iyo nzira yiterambere ndikiri impinga ndende kubganyu murafise icize
jewe vamba hose nihebura naco cyantunze iyo nihebura mba byaraheze nkamangira nti jewe ndagerageza kumva ahansize naho ngeze naho ntashobora ehera Afrika ubu itegerezwa yategerezwa yonyene kuja hamwe tukasubira tukiyumvira igihe turimwo isi turimwo mu 2021 ahubwo imukaga katari bwaboneke ehera aba Amerika yahora ari gihangange mu bihangange iyo yahora itegeka isi yose none niyo yakubiswe ni pandemi yakakaziri kurusha ibindi bihugu byose bibaho kurusha n'u Burundi yemwe kurusha kure niyo n'ubushinwa kubona Amerika ikubitwa igakubitwa ubusa bukayiburugutura imiliyoni zigafatwa abantu bagapfa Amerika ikajugumira ijugumizwa n'akantu kaburebure abandi bariko baririnda yemwe nimurabe ubushinwa buriko buratera imbere ku buryo butari bwabeho nta gihugu abo bashinga ntayo turi kumwe tuyaga murabe ubushinwa buriko buratera imbere ndetse buriko buraja mu kibanza cya mbere imbere ya Amerika kandi atantambara bubanje gutera n'ubwa mbere igihugu cy'igihangange niko ndabyandika muri bino bintu byanjye n'ubwa mbere igihugu kingana nk'iki gikomeye gifata ikibanza cya mbere ku isi kitabanje guca mu ntambara ni ukuvuga gifashe isi yose kigiye mu kibanza cya mbere ubwa mbere ku isi kingana gutya kitabanje kurwana ni ukuvuga ko kigiye gifashe isi kitarinze kubura abantu imiliyoni kitarinze gutakaza inguvu kitarinze gutongana buhoro buhoro binumiye n'ubushinwa n'ubwa mbere maze rero nkagira ndi Afrika irashobora atangorane nyinshi zihabaye atamahane menshi badatonganye n'aba bahora batugaba tugafata ingingo tudatonganye ariko bikenera iki bikenera ko abegeranye nkagana na Cote d'Ivoire bumvikana mu byerekeye kakao abimbura ikawa bakumvikana abimbura inzahabu bakumvikana muri Afrika Afrika y'ubuseruko ikumvikana izinduru ziri muri Afrika y'ubuseruko izinduru ziri ngari iwacu ziterwa n'abo batugaba eshe twovyumva tukabanza tukirinda gutongana n'abavukanye tukabanza tukirinda gutongana n'abo tuvukana kandi mu by'ukuri tutanapfa inyungu yacu dupfa inyungu y'abandi n'umwe ariko arunguka muri Afrika ariko induriri iyo n'urudubi n'ubujuju butagira uko bumeze eshe twobanza tukivura twegwe nyine ubujuju nk'abo muri Ghana aba bageze ku rugero rw'igitangaza mu myumvire yabo eshe abategetsi eshe abantu bakuru bakuru bo muri Afrika bogerageza bakasubira bakibaza bakagenda bakiga kwa muri Ghana ingingo iva imvo n'imvano iyigana bakiga bakabura bene wacu kumva ko urugo rwubakwa na nyenerwo yageze ko tuvyumva tukivyukiranya tukavyukira rimwe nabo bahora batugaba kuko bari mu ngorane zidasanzwe.
Murakoze. Nashaka ndababaza biko dutera dusozera, nashaka kubaza Emery Pacific, mwavuze ko inzira yonyene iterambere ku karere ka Afrika n'ahandi niko byagenze, babikwirikirana abahinga, nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidateje imbere gisata cy'amahinguriro muri Afrika. Icyo gisata abakwirikirana ibintu bakababona ko hikiri kure cyane mu bihugu bimwe bimwe kitanana natanga umuntu atonavuga nuko kiriho kiboneka. Mu kugira ngo icyo gisata gitere imbere, hari ibintu ngendegwa ko ibintu bitegezwa kubanza gushirwa mu ngiro nk'ibijanye no kwita infrastructure mu rurimi rw'Igifaransa, nk'amabarabara, ibiraro, inyubakwa, umuyaga nkuba. Abantu benshi bakabona ko Afrika kira karere kari mu kizime muri rusangi, umuntu agereranije n'utundi turere two ku isi, umuyaga nkuba utabonetse, ibyo bintu bibiri byose n'amabarabara n'inyubakwa n'amahinguriro ntaco bishikako, mubona ari kiye kizokorwa kugira ngo ibyo bintu ngendegwa ko bibanze bije mu nzira kugira iyo terambere ry'amahinguriro je mu bikorwa muri Afrika. Muri make
yego, murakoze. Hari ibintu byinshi bigomba kubanza gukorwa, ariko reka mvuge bitatu nyamukuru ahanini muri Afrika yose. Ica mbere nuko habanza kubaho amahoro n'umutekano. Uravye security map ya Afrika cyende iraba buri munsi nkagira ngahinda. Afrika, hafi inusu ya Afrika nta mahoro ariyo. Ni ukuvuga yuko igihugu ata mahoro nta na kimwe ushobora gukora. Ico ni ica mbere. Ni ukuvuga hagomba Abanyafurika, nk'uko umushingantahe novuga neza uko yavuze umushingantahe zeno, ni ukuvuga yuko tutumvise yuko we are our brother's keeper. Ni ukuvuga turajejwe ubuzima bwa mwene wacu w'umurundi w'umuganeye w'umunigeria. Ivyo bitaraza mu mutwe nk'uko abazungu nabo nyene babyumvise, hari ikibazo gikomeye. Nta terambere rishoboka ata mutekano. Ico ni kimwe. Uzoja kubaka ibarabara abantu bariko baracana amadosi. Rero umutekano ugomba kuba priorite muri Afrika. Ibi rero n'abaturaba bakeba barabizi, bavuga bati bajya hajya niho hantu ha mbere tubafatiye ubwa mbere na mbere. Umutekano tugize Imana ukabaho, murazi yuko le projet Cairo Johannesburg, ubu urashaka utwara imodoka gashika Johannesburg i Cairo, mugabo nta mutekano ntushikayo mu mahoro. Ni ukuvuga yuko hari icyo kibazo, ibyo bica byica urudandazo. Icyo rero kigomba kuba ngombwa dufate yuko amahoro yabonetse. None ibi bintu byo ko ama infrastructure ko bisaba uburyo, ni kimwe natanguriye ko ikintu cyitwa industrialization policy. To hagomba kubaho la politique d'industrialisation du pays, yizwe n'incabwenge z'Abanyafurika yerekana neza ingene la région apana igihugu, la région donc on parle en termes y'akarere kagomba gutera imbere. Kuvuga ukagira ngo politique d'industrialisation du Burundi uri kutumwanya wawe, kuko ntishoboka tuku burya abazungu baratwishe baradukata ku buryo turi ubupande bwinshi atacu dushobora. Muguvuze uti politique ya industrialisation ya Afrique de l'Est, ukamenya uti Afrique de l'Est muri Tanzania hariyo petrole, ukamenya uti mu Burundi hari ikawa n'ibintu byinshi, ivyo byose ukagira ivyo bintu ni ahe kandi ni ngwati. Urashobora kuronka l'argent liquide, la monnaie ukeneye kugira ngo ushobore kuronka izo infrastructure. Ikibazo cha infrastructure si ikibazo gikomeye iyo hariho amahoro, incabwenge, hakabaho n'umutekano, hakabaho n'ubwo butunzi dufite. Icyo kintu rero ni ikintu cyo gushimikira ko imbere y'ibintu byose.
Murakoze cyane barabatumire mu kiganiro muri Sanga, batumire twariko turavuga udufatiye ku karorero ka Ghana. Ghana yafashe imigambi president waho yukutareka ngo icyo gihugu kibandanye kizera bicuruzwa ibidandazwa byabivuye mu burimyi canke mu matungo yandi kama ubutaka bwayo dahinguye bibandanya gushorerwa hanze kubera batakaza harimo ubuhombe bwinshi atagaciro kiyongera kubera bitaba byahinguriwe mu gihugu. Dufatiye ku kidandazwa cha kakao twari kumwe atumire umushinga naheze none cyayinzu umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo byereke ubutunzi n'iterambere, akaba yarasohoye igitabo mu mwaka w'2006 Le développement durable de l'économie burundaise et toi et le note de la ari mu gihugu cya Canada tumye kandi Emery Pacifique Giraneza umuhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko afise kandi diplome yo ku rwego rwa masters mu byerekeye gutunganya no kuyobora amashyirahamwe yariyo yose ari mu gihugu cy'Ubwongereza na Pierre Clavensengi yumva umuhinga mu vya politique akaba yaranonosoye n'ibyerekeye ubutungane bw'inyuma intambara akaba ari ibujumbura mu Burundi batumire mwese ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
urakagira amahoro
cyane murakoze